ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwabonye bucya nshuti zacu, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura ejo kuwa mbere bahagaritse imirimo yabo.
Nizo sisamira ku kwezi watukura he. Uri habvemiro no gusinzira kuva baje ntiturasubira gusinzira.
None wumva nciye banduje ibihumbi 450 n'umutahe mfise ndushikana miliyoni 2.
Aba ni bamwe mu bacururiza mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi. Mu Burundi kandi ishyirahamwe ONLCT Uwe Ton Frère rirwanya ubucuruzi bwa kiremwa muntu riremeza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 abana barenga 3,000 bagurishijwe mu bihugu by'abaturanye. Naho muri Nigeri abasirikare bakoze kudeta barimo barata muri yombi abategetsi bo muri guverinoma bahiritse. Igihugu cya Haiti cyo kishimiye ko Kenya yemeye kuzayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga uzajyayo kugarura amahoro. Aya makuru rero turayarambura mu kanya, mugume hafi. Muri Niger, abasirikare baherutse gukora kudeta barimo barata muri yombi abategetsi bo muri guverinoma bahiritse ejo bafunze abari abaminisitiri babiri, Fidele Niyongabo.
Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger bahagaritse umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, umushikiranganji ajejwe ubutare n'ujejwe ibitoro, Mahamadou Sani Mahamadou, asanzwe ari umuhungu wahoze ari president Issoufou Mahamadou. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati no gutwara abantu n'ibintu n'icegera ciwe baza baratawe mu mvuto. Umugambwe uri ku butegetsi watangaje ko ihagarikwa ryabo bategetsi byerekana ingendo y'igitugu yabayoboye abakoze kudeta muri Niger. Wasavye abanyagihugu kuja hamwe bagakingira demokrasi ihagarikwa ryabo bategetsi byatangajwe umunsi umwe inyuma y'uko president wa Chad Mahamad Idriss Deby ashitse muri Niger kugerageza guhuza bakoze kudeta na leta yatembagajwe. Kudeta muri Niger ikwirikiye izakozwe n'abasirikare mu bihugu bibanye vya Mali na Burkina Faso mu kiringo c'imyaka 2 irangiye. Ivyo bihugu vyombi vyateye ihengamira ku Rusiya nk'igihugu bicuditse. Abakoze kudeta muri Niger bavuze ko batembagaje president Mohamed Bazoum kubera ubuyobozi bwiwe bubi hamwe n'ishavu ryerekanywe n'abanyagihugu kukugene leta yiwe yavyifashemwo kuvyerekeye ibibazo vy'umutekano vyatewe n'intagondwa z'abayisilamu.
Ijwi rya Amerika. Aba basirikare bakoze kudeta muri Niger baremeza kandi ku Bufaransa burimo butegura kubatera kugira ngo bubohoze president Mohamed Bazoum banasubizeho leta ye. Fidele Niyonga barakomeza.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'u Bufaransa ntibwemeje canke ngo buhakane ivyo vyagirizo. Yamara leta y'u Bufaransa yemera ko Bazoum ariwe mutegetsi yemewe w'igihugu ca Niger. Leta y'u Bufaransa ishimikiye ku vyerekeye gukingira abanyagihugu bayo n'inyungu zayo muri ico gihugu. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibindi bihugu bikomakomeye harimwo u Bufaransa vyari yamirije ingingo y'abasirikare yo gutembagaza leta yavuye mu matora muri Niger. Amakuru yerekeye imigambi y'u Bufaransa abaye umunsi umwe nyuma y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero CEDEAO rifatiye ibihano abasirikare bakoze kudeta muri Niger ryaratangaje ko rishobora kurekurira ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare mu ntumbero yo gusubiza Bazoum ku butegetsi. Abasirikare bafashe ubutegetsi bari bagabishije imbere yaho abanyamahanga boba bariko bategura ibitero ivyo ari vyo vyose bigenewe kubohoza Bazoum, mu kuvuga ko vyovamwo iseseka ry'amaraso n'akajagari. Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby yaragiye muri Niger mu mpera z'indwi turangije kugerageza kuba umuhuza. Yatangaje ko yabonanye na Bazoum n'umukuru w'abasirikare bakoze kudeta General Abdurrahman Tiani mu kigoro ko kuraba uburyo bwo gutorera inyishu iciye mu mahoro kubiriko bibera muri Niger. Yamara ntabirenga ngaho yatangaje.
Uburusiya bwongereye ibitero bya misile muri Ukraine kubera ko nayo igaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Fidele Niyongabo.
Umushikiranganji ajejwe ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko kubera Ukraine yananiwe mu bitero vyayo vyo gusubira kwigarurira ibice igihugu cyo cyafashe yikishimikira cyane cyane kuvyerekeye gukora ibitero vy'iterabwoba mu bibanza vy'igisivile. Uburusiya ku munsi w'Imana urangiye bwatangaje ko bwasambuye indege zitagira abadereva bita drone za Ukraine zari zije gukora ibitero ku mugwa mukuru Moscow no mu kigobe cya Crimea Uburusiya bwigaruriye mu mwaka w'2014. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingwano yagarutse ku butaka bw'u Burusiya ko uko ariko ibintu byari kugenda mushikiranganda je kwivuna abansi b'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko igisirikare cyafashe ingingo kurushiriza zigenewe kwikingira ibitero biturutse mu kirere no mu mazi abategetsi b'Uburusiya batangaje ko ibitero by'indege zitagira abadereva za drone Ukraine iherutse gukora ku mugwa mukuru Moscow ari gikorwa cyo kwiheba kubera Ukraine iri kiratsindwa ku rugamba
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu no kuri internet ku rubuga www.radioyacuvoa.com naho mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura ejo kuwa mbere bahagaritse imirimo yabo barakajwe n'icyemezo cya leta cyo kuzamura cyane ibiciro by'ibibanza bakoreramo. Cherive ndayishimiye aratubwiriye inkuru.
Aba badandaza bo mu isoko ya Ruvumera bazindutse berekana akababaro kabo kuri uyu wa mbere. Bavuga ko bababajwe cyane n'ingingo ya leta yafashwe batabizi.
Kabaro dufise uharuye n'ibihumbi 14. Kwa hora tuliha. Ugacho harura ili humbe ama janena mirongi tani. Shira kumapurusa anaji. Na utunui awe nigigu tutize. Turumba. Igi haru uchama fara. Naga chamu kyo kumwe nigigu. Nukuli nga misoko. Isoko. Yonga hindani. Nituke nga banyesiko tukwa hii wakishirichi. Nituke tukwa hii spisofse ama hera. Yaya matore. Yiki. Yekuduza hejuru. Nituke tukwa hii softi. Muka voleta, ngo isoko ya leta.
Yeye uko tuzora turi hasisa mire, muri wanza byo hanze. Sisa mire ashaka usanga nano mutaye miliyoni 2 ufise. None zo sisa mire ku kwezi wazikura hehe. Ba uri ya 20 miro, no gusinzira kuva baje ne turasubira gusinzira. Muraguma
Uyu mudandaza nawe avuga ko yahora ari amafaranga 100,000. Kuri ubu bakaba bamudugirije ko ayashika 250,000.
Ajeweho ndi 100,000 ku kwezi. None wumva nciye banduza 450,000. N'umutahe mfise ndushika miliyoni 2.
Ingingo yo kuduza igiciro gishasha ku mafaranga bahora bariha ku bibanza bakoreramo mu masoko atandukanye ari mu gisagara cha Bujumbura yafashwe mu mpera z'indwi iheze abo badandaza bahagaritse imirimo yabo bavuga ko bari kubanza gukoreshwa inama mbere y'uko ishirwa mu bikogwa
bategerezwa kutugirisha inama bakatubwira ibibazo biri mu isoko hama natwe tukagira ico tuvuze
byo bavyiza baje bakabona umumwe wese ikibazo afise bakabona kwivyo bintu byuvira ko bishoboka canke bidashoboka
leta yoza ikumvikana n'abanyesoko ikaraba none ni leta mvyeyi ikaraba abanyagihugu ngene bameze bato bato kuko nitwebwe leta ishingiye karambwe ryo tugabanye mu mayi
bifuza kwiyongenga ibanze guhagarikwa hakabaho ibiganiro hagati y'abadandaza na leta
Kwabona yuko nukuri batubasubiramo ibyo byo banditse bagahindura kwa kuraho nako kabisa naho twayakuru kubera ko benshi babayeho badandaza kandi mitaye yawe abantu ningana usanga abantu bafite mitaye mitoye nayo mumora afite mitaye muto yareha amafaranga yakwihe
twebwe rero nk'abene gihugu ico dusaba leta n'ikigo OBR dusaba yuko ingingo bafashe y'ukuduza makori yobangirwa hama bakaza bakatugirisha inama tukagira ingingo dufunditse
ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwaciye busohora itangazo kuri uwa mbere nyene buvuga ko bugiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo umushikiranganje Martin Niteretse atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko ibyo biharuro bigiye gusubirwamwo
maze imisi dukurikiranira hafi nidogo y'abenegihugu cyane cyane abadandaza bo masoko yo mu gisagara cha Bujumbura amasoko ya leta nidogo cyane cyane ufatiye ko amafaranga yaradugijwe ku rugero rudasanzwe ubushikiranganje bw'intwaro hagati y'abemeza n'umutekano gafasha umwanya wo gukurikirana hafi ibyo bibazo cyane cyane mu midogo turiko turagira umwihwezo twasanze biharuro bo bisubiramo neza kugira abavuga ko badugirijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo
umushikiranganje yanamenyesheje ko hari ubundi buriganya basanze bwarakorewe mu bibanza byatanzwe mu masoko bikozwe n'inzego zo mu buyobozi
twasanze rero ikibazo ca mbere ubu ubudandarizo bwafashwe n'abantu atari abadandaza vy'ukuri. Abantu wasanga bafise ico bajejwe haba mu ntwaro cangwa mu bindi bisata vyose, abafise ijambo ugasanga niyo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagasha bagenda gukota kaba bapangaye. Ibyo rero nube gito twasanze bwarabaye aho indongozi hakutunganiza abenegihugu basanga bibanza kwitunganira.
Abo badandaza bavuga kandi ko guhagarika imirimo yabo Bujumbura bizokogwa no mu yandi masoko hamwe atagihindutse mu ngingo zafashwe. Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buvuga ko iyo ngingo yari yafashwe n'uburongozi bw'igihugu kubera ko n'ubundi ikigo OBR arico kijejwe kwegeranya amafaranga yose y'igihugu. Bwihejeje kwegeranya y'abacuruzi kizoca kironsa meri ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambe yubatswe na leta. Nta bitigira ibihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura leta irashira habona. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tukiri mu Burundi, ishyirahamwe ONLCT Ouwe Ton Frère rirwanya ubucuruzi bwa kiremwa muntu riremeza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 abana barenga 3,000 bagurishijwe mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Eloge Wilika Neza yadusomeye icyegeranyo cya ONLCT Ouwe Ton Frère.
Iyo shirahamwe rivuga ko abo bana baturuka mu ntara z'umanuko bushira ubuseruko n'uburengero hamwe n'uburaruko bushira uburengero n'ubuseruko zose hamwe n'intara 10 nazo ni Cyankuzo, Ruyigi, Muyinga, Rutana, Makamba, Rumonge, igisagara cy'ubutunzi Bujumbura, intara ya Bujumbura hamwe na Cibitoke na Bubanza. Prime Mbarubuke umukuru wa ONSCT Ouwe Ton Frère avuga ko amatohoza ishirahamwe ryiwe ryakoze yerekana ko urucuruzwa rw'abantu rukiri impamo mu Burundi kandi ruguma rwiyongera ku murindi uteye akoba.
Umwaka 2022 abana barenga 362 baratwawe nk'inyagano mu bihugu bya Tanzania n'ihugu cya Kongo. Aho onye muri ihugu cya Tanzania tukaba dusanga ariho hacanyweyo abana benshi cyane. Abana bose hamwe rero batwawe nk'inyagano mu gihugu cya Tanzania bashika 186,000 bose hamwe bakaba ari bice 58% n'uduce 98%.
Iryo shyirahamwe rivuga ko ubukene bwo mu miryango ahanini ari bwo butuma byorohera abakora ubucuruzwa rw'abana kubaresha, ariko si abana gusa ubukene bwomora n'abakuze n'icyo kimwe. Emmanuel Sakubu yasuhukiye muri Kivu y'Ubumanuko yizeye ubukiriro, ariko siko yabisanze amaze kuva muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Yaganiriye n'umumenyeshamakuru Vedaste Ngabo w'Ijwi rya Amerika akorera Buvira.
Iyo tugiye guca ingero baradufata abasoda b'abakongomani bakaja kudufunga no kudukubita bakadukubita. Aha rero twebwe inzara igira twikire hano kandi turanyagirirwa hano badufunga ngo nuko turi Abarundi ngo nta burenganzira dufise ngo bwo kuza guca ingero.
Wowe bigize bagufunga se?
Oya, hari abo bafasha ariko
abavyeyi batari bake naho abana babo batarajanwa kugurishwa bemeza ko babaye ibirara bitewe n'ubukene barimwo. Uwo mukenyezi wo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abana bataye ishuri kubera ubukene. Kuri we nta kazoza kababona.
Iravuze inkuru ikizi gose abana barahebye amashuri haje nihereye ko abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho.
Eka n'abandi bavyeyi bo mu ntara z'uburaruko bushi burengero biganije Ijwi ry'Amerika ko ubukene bw'unyurwa n'iduzwa ry'ibiciro bigatuma haba umwiheburo mu bantu.
Reka barajyaguye
bararushe harageze aho twipfunza komoka tutagira iyo tuja
bibwe dushobora kutuhera mu minsi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi 10 mu mufuko ntibikunda.
Bariho kabisa, bariho abararinzani nka benshi muri iki gihe tugezemo.
Nagira abantu ubuto baryamikisha inkoni
ari usanga abantu bariko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara.
Mbarubukeye yahamagarira ubutungane guhasha abakora urudandazwa rw'abana
mu kubicisha mu nzira zo gukomeza cyane cyane ijya nyabone abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane, hamwe n'abajejwe umutekano n'abenegihugu, amasentare n'amaparike ayegamiye leta y'Uburundi yategeka guhagurukira hamwe kugira ngo ufite ukuri ashore guhasha no guhana yivuye inyuma urudandazwa rw'abantu.
Isaac niyo nizigiye umunyamabanga mukuru wa komine Bugenyuzi ahamaze igihe hacishwa abana bajanwa muri Tanzania gako batampuhwe kubafatwa abacuruza abana
barahanwa cyane rwose kuko ntibinahora biheranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abaopeje babijejwe hanyuma amadosiye bakabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana.
Mu ishyirahamwe Sojepa yari hanyuma agateka k'abana mugabo basanga hanyuma izindi mvo hejuru y'ubukene zituma abana baja mu irinde ry'ihugurishwa. David Ninganza nicegera c'umukuru waryo
kuva nagera hanyuma ibihano de sanction communautaire ibyo twita mise en quarantaine umuntu bakaba
bakamucira umukenye ntasubire mu bantu ntase kwicara abantu bari batiwe barahemutse kubana abantu bari mu ibarabara abantu barabataye ntiwicare mu bantu ntufate ijambo nivyo dukwe kugarukana mu kibano hanyuma abategetsi nabo bakamenya yuko batayehera igihugu igihugu kitagira urwaruka kitagira abana nishoka abajejwe intwaro abajejwe amashengero nico kizosubiza itoto abo bana nico kizosubiza iteka igihugu ko igihugu gifise abana mu ibarabara kibari gitutsi
mu gihe amakungu kuri uyu wa mungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya rucuruzwa rwa kiremwa muntu leta y'u Burundi ntatangazo yasohoye ku bijanye n'uwo munsi mugabo ku vyerekeye ubukene butuma abantu batabakomoka abandi bakemera kugurishwa perezida Ndayishimiye yatangaje mu kwezi kwa gatatu mu masengesho n'inzego za leta ko adashoboye kubuhagarika Turetse abana baje kugurishwa ibigo bijejwe ingo n'imiryango mu ntara icyenda byavuze mu mwaka uheze ko hari abana mu ibarabara barenga ibihumbi ndwi bitewe n'ubukene bwo mu miryango ku wa kane uheze abagabo indwi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu bahanishijwe na sentare y'intara umunyororo w'imyaka itanu n'ihadabu ry'ibihumbi 251 umwe bagiriwe n'icyaha cyo kugurisha imiyabaga muri Tanzania nk'uko amasoko yo mu gipolisi n'abajejwe intwaro yabyemereye ijwi rya Amerika eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi mpuzamahanga wahariwe umugore w'umunyafurika abagore bo mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu yepfo bavuga ko uburenganzira bwabo butubahirizwa n'inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera
Insanganyamatsiko yateguwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu munsi yagira giti mugore haranira uburenganzira bwawe kuko urashoboye naho ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru insanganyamatsiko yagira giti twese hamwe guharanira uburenganzira bw'umugore no kurwanya ihohoterwa iryaryo ryose ni inshingano ya buri wese ngaho ni mucyo tubirwanye mu bibazo abagore bavuga kubahura nabyo harimo gufatwa ku ngufu no kwicwa cyane mu duce turimo imirwano uyu munsi urimo kwizizwa mu gihe raporo zerekana ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba urwo abagore barenga 500 bamaze guhitanywa n'intambara zirimo kubera mu gihugu Madamu Neema Serutoki Claudine ni uhagarariye ishyirahamwe rishinzwe kurengera inyungu z'umugore n'umwana muri Congo Prévention pour la défense des droits des femmes et des enfants mu rurimi rw'igifaransa uyu yemeza ko nta byishimo umugore w'umunyafurika yagira mu gihe ariwe kibuga cy'ibikorwa bibi bitandukanye kuri we
hari abagore benshi abapfuye twobarawe na nka 500 tushizeho n'abana kare wabakorewe ibyamfura mbi ni benshi cyane bageze barenze mu 300 kuko hari abo bo tubonaga nabo bandi bajaga barihisha make n'abagore benshi bapfuye kandi banari kuguma kupfa banari kuguma gukorera ibyamfura mbi
kuri we uyu munsi wagakwiye kubo kwifatanya n'abagore bari mu kaga cyane cyane abo mu ntara ya Kivu ya ruguru bibasiwe n'intambara
umugore buno ntakugarura ibyishimo tujyari muri no mibereho none ugu munsi gwahari wabagore gwaruguru umunsi go kwibuka abo bagore bapfuye muri no ntambara nabandi bakorewe byamfura mbi nabo bagore bari mu nkambi tukaguba harira tukatekereza nimba hari wenda bizaba neza tugizute nanga wenda hari tukibutsa na guverinema mu byo yokora kugira tubeho neza
ingero ni nyinshi ku bagore bibasirwa niho hoterwa muri Kongo abandi bahura n'ibi bibazo ni bamwe mu bagore bakora akazi ko mu rugo bavuga ko bahohoterwa mu buryo butandukanye n'abakoresha babo hano mu mujyi wa Goma abo radijwe rya Amerika ryavugishije bagize bati
haki za mfanyakazi masiku azishimiliki
uburenganzira bw'abagore bakora akazi ko mu ngo ntabwo bwubahirizwa habe na gato usanga basuzugurwa uko babonye njyewe hari ahantu nakoraga mu minsi yashize ubwo bose ansaba yuko turyamana ndabyanga maze kubyanga mfata ku gahato kuko nta hantu nagombye kumurega bibaye bityo rero yanteye inda maze kuntera inda mbura ukuntu nabigenza ahitamo no kunyirukana ubwo rero abo bana nibo bahagirira ingaruka
victime kukosenye hakuju
mitera kazi ngufu wo mwishyirahamwe ifedo kiri haranira uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo yemeza ko imibare y'abagore bafatwa ku ngufu bakora akazi ko mu rugo yiyongera umunsi ku wundi abakozi bo mu rugo bahura n'ibibazo byinshi cyane cyane muri iki kinyejana turimo ubu twabaruye byibuze abagore n'abakobwa bane bafatwa ku ngufu buri munsi, kandi ikibabaje ni ukuntu abakoresha baba aribo bakora ibikorwa nk'ibyo. Iyo mibare twayimenye mu bushakashatsi bwakozwe hano mu mujyi wa Goma gusa. Ubwo urumva mu byaro no mu yindi mijyi igize intara ya Kivu ya ruguru ibikorwa nk'ibyo ni byinshi, ndetse hari n'abatabona imishahara yabo. Ibyo biteye agahinda cyane rwose, kuko bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Ubusanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo abagore bashyirwa ku mwanya umwe n'abagabo, ariko ubu abagore barimo kuzana umuvuduko cyane muri politiki y'igihugu, nubwo imyanya yabo ikiri mike cyane. Nubwo benshi babasuzugura, Victoire Hakizimana, umunyapolitiki wo muri Kivu ya Ruguru, avuga ko abagore bashoboye kurusha bamwe mu bagabo.
Muri politike abagore barashoboye nk'uko n'abagabo bashoboye, uretse ko imbogamizi twe tubona ku ruhande rw'abagore ikiriho surtout muri Afurika, nuko abagore bamwe baracyitinya, ariko uretse kwitinya tuzi yuko bafite ububasha nk'ubw'abagabo bafite. Ngo izo mbogamizi ziveho kandi abagore bagerageze kutinyuka, nuko hagombye kuba amahugurwa nk'abayobozi b'igihugu bakajya bategura amahugurwa yo gushiramo abagore, babereka yuko ububasha abagabo bafite nabo babufite.
Imibare yatangaje mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bw'abagore yagaragaje ko 80% by'abagore bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batigirira icyizere cyo kuba bakora akazi gakorwa n'abagabo. Iyi mibare kandi yahishuye ko 67% muri bo bagira ubushake bwo gukorera igihugu, ariko bakagandamizwa n'abagabo ndetse na leta ntibaha umwanya wo kugaragaza ibyo bashoboye. Ubu muri leta ya Kongo imibare y'abagore bafite imyanya haba muri sena no mu nteko nshingamategeko iracyari mike cyane ugereranyije n'iy'abagabo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Igihugu cya Haiti, ikirwa kiri mu nyanja ya Karayiba, cyishimiye ko Kenya yemeye kuzayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga uzajyayo kugarura amahoro. Temistocle Mutijima duhe ibindi kuri iyi nkuru.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo Kenya yatangaje ko yiteguye kohereza abapolisi 1,000 bo gufasha mu guhugura no gufasha bagenzi babo b'abanyahaiti mu kurwanya udutsiko tw'abagizi ba nabi twigarurira igice kinini cy'umurwa mukuru Port-au-Prince. Itangazo ryasohowe na Bwana Alfred Mutua, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya, rigira riti: Kenya yemeye kuyobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga muri Haiti. Iyoherezwa ry'umutwe w'igipolisi kirangajwe imbere na Kenya risaba manda y'akanama karoni gashinzwe umutekano ndetse no kwemezwa n'abategetsi bo muri Haiti. Ako kanama kasabye umunyamabanga mukuru wa Roni Antonio Guterres kukamurikira bitarenze hagati muri uku kwezi kwa munani raporo y'inzira zishoboka mu gukemura ikibazo cyo muri Haiti, harimo no koherezayo umutwe w'ubutumwa bwa Roni. Abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze igihe bashakisha igihugu cyayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga muri icyo gihugu. Minisitiri Mutua yavuze ko mu byumweru bije Kenya izohereza abashinzwe kugenzura uko ubwo butumwa buzakorwa. Kenya ifatwa nk'imbonera y'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, irimo kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro muri ako karere iherereyemo nko mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia. Udutsiko tw'abagizi ba nabi tugenzura igice kingana na 80% by'umurwa mukuru Port-au-Prince, kandi ibyaha by'urugomo birimo gushimuta abantu hagamijwe incungu mu mafaranga, kwiba imodoka, gusambanya ku gahato ndetse n'ubujura bwitwaje intwaro birahiganje. Bitewe n'uko leta idafite ingufu kandi n'inzego zayo z'umutekano zikaba zararengewe, iki gihugu gikeneye kurusha ibindi mu karere giherereyemo gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi, ibya politiki n'iby'umutekano. Yaba minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Roni Antonio Guterres bamaze hafi umwaka basaba ko amahanga yagira icyo akora. Kugeza ubu nta gihugu cyari cyakagaragaje ubushake bwo kugira icyo gikora. Muri Haiti hari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Roni kuva mu 2004 kugeza mu 2017, ariko abakozi babwo baza gutakarizwa icyizere nyuma y'aho icyorezo cya korera byagaragaye ko cyaturutse ku bakozi ba Roni bakomoka muri Nepal yitanya abagera ku 9,500. Muri iki cyumweru Amerika yategetse abakozi ba ambasade yayo muri Haiti batihutirwa hamwe n'imiryango yabo kuva muri icyo gihugu bwangu. Ni nyuma yaho kuwa kane ushize umuforomokazi w'umunyamerika n'umwana we bashimutiwe muri icyo gihugu nk'uko byatangajwe n'umuryango nterankunga wa Gikristu uwo muforomokazi yakoreraga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mgitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri leta ya Colorado leta z'umuntu za Amerika.
Mbanje kuramutsa ubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tumu duteza matwi ahaniho dushoreje amakuru twari twarabateguriye kuri isaha mbashimiye rwose ko mwahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Kunze bijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bunga bunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.